Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku Burundi turaha ijambo mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Urakoze Etienne Karekezi. Kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana kigaruka ku bijyanye n'icyuka cya politiki mu Burundi. Uburundi kuva ku itariki ya ndwi y'ukwezi kwa gatandatu 2018 bugengwa n'ibwirizwa nshingiro rishasha. Mu mpinduka ryazanye rije gusubirira 2025 harimo guhindura imyaka y'ikiringo cya perezida avanwe kuri 5 ishyirwa ku ndwi hamwe no gutandukanya amatora. Mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ayo bashinga amateka bakenguza amateka n'abahanuzi b'imitumba n'amakomine yahora atunganywa mu mwaka umwe mbere mezi yegeranye ubu aya mbere azokorwa ukwayo mu gihe gitandukanye n'aya kabiri. Urugero amatora ya perezida azoba mu mwaka w'2027 mu gihe ayandi azotunganywa mu mwaka w'2025. Ni inshuro ya mbere bikozwe kubera inzego zohangiza ikiringo arizo zigengwa n'iri bwirizwa nshingiro ni zavuye mu matora y'umwaka w'2020. Umukuru w'urwiseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Kavyakazi hise arazi ko ari ikintu kibwirizwa kwitegurirwa neza na rirya intara mu matora y'2025 zizoba zatubijwe zikavanwa kuri 18 zikajira kuri 5 gusa. Aherutse gutuma ko amenyesha makuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kugira basigurire uko umurwi wiwe uri kuritunganya.
Hari ugutegura intererano yo mu Rwiseni mu gutegura ibwirizwa rizogenga amatora y'imirice. Murabizi mwese amatora ya magengwa n'amategeko. Mu gihe cy'imbere yayo ni hayo mategeko ajaho canke agasubirwamo. Seni rero umugwi washize mu ngiro ibwirizwa rigenga amatora ryo muri Rusama 2019 twarabonye bitworohera gushyira mu ngiro be n'ibitoroshe. Muribuka kandi yuko habaye isuzuma inyuma y'amatora ya 2020. Isuzuma ryahuriyemo n'abegwa n'amatora bose maze bagashikiriza uko babona byagenze hamwe n'ivyo babona byohinduka. Icyo ni cya kabiri. Akaba ni cya gatatu rero ni ibwirizwa rishasha nimero 1/5 ryo kuwa 26 Ntwarante umwaka w'2023 riheruka gutorwa riringaniza busha intara amakomine abazone imitumba n'ikaritsiye. Ibiri muri iryo bwirizwa bitegerezwa kwisungwa gushiraho iryo bwirirwa rishasha izogenga amatora. Ivyo vyose tubishize hamwe rero ibikeneye guhinyanyurwa bice bimenyekana. Ivyo rero muri kino gihe twaravyegeranije turiko turabihanahana ku vyumviro kugira tubishize mu nteguro tuzotanga ku babijejwe hanyuma muri vyo hazobonekemo ibizoshirwa mu bwirirwa rizogenga amatora ari imbere. Hari ikindi cya kabiri ni ukumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishirizamwo ngo baje mu matora yimirije be naho bazotorera. Niki niko kwa catanguye kandi kizobandanya mu bice bikurikirana bitandukanye. Iki gikorwa naco nyene gitegerezwa kwisunga ibwirizwa rishasha tumaze kuvuga ryasubiyemwo iringanizwa ry'igihugu kuva mu ntara gushika ku bitumba na kazi. Nta tora risa n'irindi kandi nivyo uko byagenze mu matora ya 2010 siko byagenze mu matora yakurikiye n'ayandi yakurikiye n'ayandi yakurikiye. Ni ukuvuga rero uko amatora ashitse niko abahinga bayatunganya bitegura kugira ngo bayatunganye neza tutibagiye n'uburyo bw'amafaranga bukenewe. Ikindi gikorwa kandi ni igikorwa co kwigisha no guhimiriza abenegihugu kugira barangwe n'inyifato ibereye mu matora. Iki kirahambaye cyane kuko amatora meza igihugu gikeneye kandi anezera benshi ashikwako iyo igihugu kirimo amahoro kirimo umutekano n'ituze.
Ndega none cyuka cya politika cyifashe gute muri kino gihe n'abakuru cyangwa abaturuka imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi nabo nyene bamaze igihe basigurira abanywanyi bayo ibijanye n'iyo ndinganizo nshasha. Ijwi rya Amerika ryashimye kubigaruka ko muri kino kiganiro dusangira ijambo. Turatangura tubibaza Felicien Nduhu Burundi umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi.
jewe amatwa nsumira namasa nyirika ugamere na mbere mu byonjejwe mu yoro y'imigambwe yemwe n'amateko mu Burundi cembo nchuka kimeze neza imigambwe ihurikiye mu runani kwemera amateko mu Burundi ariyo forum mbona ibikorwa tubikora uko byamye abatwara imigambwe itandukanye turakora amanama nkuko terekanijwe turi muri ayo manama nta bibazo mbona byerekana yuko hari ingorane aho ngeza jewe nta kibazo urabyo mwitegurwa biriko biragenda neza ucubona ko no mu maturanye ziga bizogenda neza kiretse gusa ko nk'umurundi mu mutwi wiwe yumva ko amatora atazogenda neza akacabwa ko atazogenda neza ubundi ho ubiravye ibiriko birakogwa naho ibikorwa nyezi na byerekeye gutegura neza amatora bitaratangura nk'ubu nibaza ko byemerije vuba rero je nkavuga nti mbo nimba imbere y'amatora itegurwa ariko rigenda neza amatora bizogenda neza kiretse urabona arashobora kwaduka ingorane canke umuntu ataba yiteze niwo wita mu gifaransa les imprévus ivyo navyo umenye uko bitunganya bibaye bishitse mwakoze
ico cuka ciza na Olivier Nkurunziza arongoye umugambi wa Dasigana Ipona warondeye intayo kwikukira mu Burundi yaremeza ko kihari mugaba avuga ko atahose bwose kandi ko ico gihe cyo kuba maso kurusha kubanye politike uko niko yaziganijwe ya Amerika
mu Burundi nk'umugambi wa Dasigana turemeza neza ko icuka cha politike ubwa mbere mu migambwe sinovuga ngo ni kibi cyane kuko tugiye ku rubuga rwa politike nk'umugambi wa Dasigana baraturega twagira inama n'abanywanyi mu gihe nyiki ni baratangura kugwana ngo bacanemwo umuntu yagiye ku nama ngaha bamusimbireko ariko hariho hamwe usanga bihari bisaba rero ko tugumiza ko duraba kugira ngo abanywanyi b'imigambo itandukanye nibasimbiranireko ariko hariho mu gihe nyiki icuka cha politike kica gitangura kuzuruka hagati mu migambwe aho mu migambwe abanywanyi bapfi bicanye biriya ugasanga rero navyo nyine biratera icuka cha politike kibi igihe imigambwe hagati yabo haba hariho amahindagu birashobora kuba mu migambo itandukanye siraba ari umugambwe uri umwe yaba umugambwe uri gutegeka birashoboka yaba umugambwe yindi no mu yindi migambwe ariko tuvuga ko muri rusange ata bintu twovuga ngo abanywanyi nkuko twari tubisanzwe abantu bakubitana banigana ku kibuga ni igihe rero cyiza cyane ubunye n'abantu bakwiye kwegerana kugira ngo dutangire urwarukane rusubire kunigana ejo ntitwumve ngo imbonera kure ngo abajereri ibyuma by'indege batangwe gusimirana ni igikorwa cy'imigambwe kuko imitwe y'abakuru b'imigambwe itangura kugirirwa abantu batangura kuvuga amadiskuru yo guhimiriza abantu gukora ibicanye biriya ibi nibyo dutegereza kugabira ko ariko rero mu kibazo n'ishusho wambwiye muri rusange sinavuga ngo muri politike ngo imigambwe cyangwa iriya bariko barasimbiranira ko mwiki gihe biracagendeka
mugabo haragwa akagaruka akavuga ko hari uduce tumwe abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batoroheza imigambwe harimo na Ipronam aravuga ikimunezera kurusha mu gutora umuti akanagirira ko batubwirira muri rusange icyo yibaza ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu agereranya n'adasanzwe kubera imvo yerekana
ndaje kuvuga n'imigambwe inaniwe kuko intiratangura kuje sinovuga ngo uri ibintu bikorwa bya politike n'uburyo bwinshi abantu benshi bakunda kugenda amatora ariko yagera ni naharya ari y'abamigambwe yabitangura hakiri kare twe umugambwe w'abadasigana turi ku rubuga mu ntara zitandukanye mu mazone ariyo turabona ariko turamaze kubona imitego y'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu mazone amwamwe batarumva yuko imigambwe yo gukorera yo ugasanga umuntu aradutse aserukira umugambwe w'ucanga umutuma ngo nimugire inama ngo kandi umusitanteri yaguhaye uruhusha ibyo mu minsi iheze byarabaye muri komine ya Giteranyi muri zone ya Tura aho abadasigana bagiye mu bikorwa umukuru w'umutumba arabanyira arababuragiza ariko turinda guca kwa musitanteri duca ku makuru abana murumva yuko ibikorwa iyo biriko birakorwa henshi cyane ushobora kumva mu ndoro nyiza ariko icyo nshima ni uko ibyo bibaye ubu babitorera inyishu kandi abantu bakabona yuko hariyo ingendo itegerezwa guhinduka ko imigambo itegerezwa gushika mu makomine no ku mitumba amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu bwa mbere ni amatora adasanzwe ni amatora ubwa mbere tuzaba tugize y'abashinga amateka n'inama za komine n'imitumba ariko kandi tuzoyagira
n'intara zahindutse ari zindi nshasha n'amakomine yagutse no kuvuga ngo inama za komine zahindutse n'amatora rero tuzogira ubwa mbere ari ibintu byinshi byahindutse ukuntu twahora turondera amajwi mu bagize inama ya komine hari ahantu bahora bisaba akosiyo elektorale ntoyi ubuyobozi busaba ko abantu bagwiza amajwi amakomine yahindutse
gabakire banza bitondeye n'umukuru w'umugambwe w'abanyamahoro wa TDR arashimuka icyuka cya politiki cyifashe ariko agasaba ko inama n'ingingo byokwama birangabanye politiki n'ibisata bya leta n'abanyanasanga amatora yo mu 2025 badasanzwe yakemeza ko ariyo ya mbere kuva Burundi bwiswe izina hazohiganwa imigambi atabishobisho birimo abivuga afatiye kuri kahise
twe umugambi wa PDR rwa mbere turashima ko turiko turegeza amatora icyuka cyifashe neza imigambi ibanye mahoro n'umutekano n'abanyagihugu babanye mahoro n'umutekano kandi urabona ko n'umunsi abanyagihugu abenegihugu bya politiki bitakibarangaza cyane basigaye babanye mahoro n'umutekano kiri turabishima cyane ejo dushimira nanjye n'icyubahiro umukuru w'igihugu uravye ingendo yafashe yarerekanye ko inyuma y'amatora imigambi ikwiye kuba neza akavuga ko gikura ari umwenegihugu imigambi atacyo bimaze ibibazo dufite ari iby'ubukene ziza kubirwaniriza hamwe ubu rero n'ukuri nta mugambwe n'umwe bagirwara keretse imigambi ifite ibibazo hagati yayo indani mu nzego ariko muri rusange twe turashimye n'icyuka cya politiki kifashe amatora ya 2025 n'amatora rero atandukanye n'amatora yose yabayeho mu gihugu kuko n'amatora azoba batora atamukuru w'igihugu atorwa ibyo barundi bari bamenyereye kandi n'amatora ugiye kuraba azoba ashingiye cyane ku migambi gusumba ibishobisho nk'uko mu matora yahereye aho kuko wasanga ku mbuga nabibukije nko muri 1961 wasanga abarundi batora kubera kwikukira ugasanga mu 1993 abantu batora uravye bwo kugenda byari bimeze byarumvikana kandi abantu bari banyotewe demokarasi 2005 abantu bari banyotewe igisoda cy'igihutu 2010 kwari nk'uko ugiye kuraba mu 2025 abarundi banyotewe iterambere nibyo biza imbere bisaba rero ko ari amatora abantu badashyira imigambi imbere bakerekana ingene bayisigura n'ingene bazayishyira mu ngiro naho rero turi mu rwango ya PDR twiteze kuzoronka ikibanza kimeze neza muri matora kuko imigambi turiko turayitegura kandi twarayiteguye kandi turabona ingene tuzayishyira mu ngiro hamwe abarundi bo twizera
avuga ko kubona intara zaragabanijwe bizorohereza imigambwe gusa afite impungenge ko bagejejwe intwaro badahura kenshi n'abaserukira imigambwe nk'uko bari babisezeranye
nibaza ko atari intambamyi kuko imigambo yose baduhuriye ko ku ibyo bintu bishasha twese rero tuba turiko turakorera mu bintu bishasha mbese twe biradufasha cyane kuko urumva intara zaragabanutse tuba dufise abaduserukira batanu ibyo bizaba byoroshye cyane no kugira intonde burya bizokora cyane kuko ndabahakarura nk'ubu bavuga bati imitumba yose muri kose y'ikominari bagiye n'inama amakomine umutumba wose ateza ko buserukimwe mugabo urabyo uno munsi nyine amakomine ameze urabona ko bitazokunda cyangwa kubizosura kutworohera kuryo bati akankarurero uzosanga mu ikomine arabahanuzi wa cyangwa 2025 abo rero bizaba byoroshye kubaronka ku migambi kuko ibyagiye bitugora cyane cyane kwarukonka abantu ku mutumba wose wa rusansu kandi n'ubujye buzokoroha kuko ufise abarongoye intara gatanu n'abarongoye amakomine 2022 biratandukanye n'igiti cyari gihari na hareme na cyangwa ko dusaba umushikanganje w'intore hagati ko hari ibintu byatangura gukorwa hakiri kare kugira ngo tube turabitorera umuti aho n'ibijyanye n'iteko rigenga amakomine ryo barirajyaho kugira ngo tumenye ingene bizaba bimeze mu makomine no mu ntara iteko rigenga amatora kugira tube turabyisunga hamara yagakoresha n'amana bagiye batanga ubushobozi urupapuro rw'inzira rwerekana ingene tugiye gukora amatora ataburengeye akarimbi ubundi kuva 2018 twari twayihangira ko buri kwezi imigambwe ibonana bari kumwe n'abarongoye intara kugira ngo umugambo wagize ikibazo mu mwaka ukwezi ucumi mvugira nga kugira ngo uzokurikira abagize intara babikosore na hari gusaba ko amanama yogwizwa hama n'izo mpapuro dukeneye ayo mategeko akajya ahabona ariko kandi turasaba ko bishobotse leta yofata mu mugongo imigambwe kubera hajya imigambwe nta buryo dufise ugasanga rero kumbura imigambwe ntigiye kuri ku rubuga ngo ikibire hose ibishobora gutuma kumbura azo kwitoza imigambwe mike bimwe rero yantwara rusange twari dukeneye ugasanga kumbure umugambwe umwe cyangwa imigambwe ibiri niyo yihari y'ubutegetsi
mu kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yahagaritse ibikorwa by'umugambwe senere umaze igihe ufite ibibazo hagati y'abawugize yavuze ko yirinze umutekano muke ushobora kwaduka n'imishyamirano hagati y'impande zitumvikana hagati mu kwa munani 10-20 bagize komite nyobozi bavuze ko bakuye agatongo wasa ku burongozi bw'umugambwe umupinzanyi w'ubutegetsi w'ibihe byose yahuze indongozi y'umuhari w'inyeshyamba z'abahutu za FNL yagize umugambwe uri ku butegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe
igitangaza n'uko tugeze tuti dutunganye umwiherero aho nabo bantu twaba turi kumwe kugira ngo dusuzumire hamwe inyifato ibereye indongozi hanyuma turabe n'ukuntu twotorera umuti ibibazo biri hagati yacu ubushyikiranganje bw'ubwo bwavyanse kavuga yuko ari gukoranya inama y'ibiro bikuru by'umugambwe nk'uko yemejwe n'ikoraniro kaminuza ya 2019 aho rero twamenye yuko muri ibyo biro bikuru harimo abahagaritswe mu mabanga badashobora kwicara muri icyo gihe nk'abari mu biro bikuru kuko iyo ngingo itarakugwaho hariyo mvuga rero ntibaye n'ababari inyuma ababari intege umushyikiranganje aremera yuko umugambwe ari uburenganzira bwacu gukora ikoraniro kaminuza mugabo ikoraniro kaminuza riba umugambwe urikora ko bakora nabyo nyine birategurwa niyugurure ibyo yugaye ku karenganyo kuko umugambwe nta kosa wakoze abo bantu 10 nareke kubaremereza umugambwe nareke gukoratisha umugambwe ari ubagira inama ahubwo nimba bumva yuko badashobora guca bugufi ntabahe ntibakore umugambwe wabo wundi cyane babakire mu mugambwe sendi defitedi biboneye aho uri urabasubika kuko none bumva badashobora kubana n'abandi basenyeri kuko nabo 10 nyine ntabandi bari kumera nabo tubizoguma gutyo bizogeta gushika ryari kuko yitwaza ngo wafise amakuru ngo umutekano w'abantu ngo amaraso yoseseka kuva muri ari kiriya gihe cyose gusubika uno munsi hari ahantu murumva inyangamugayo zashamiranye kandi n'ejo ntazizoshamirana mu mahirya y'ejo kuko iyo si ingendo y'iwacu turanka ikintu cyitwa ingimba ibyo ntibabimenye ntibabitahure hanyuma turekere uburenganzira bwacu umukuru w'igihugu yavuga ngo ubutungane ntibaze batahura none ubundi turiko turarengana ntategeko umushyikirangano cyo turenganure kuko ntibaturenganije twebwe ntabwo dufite n'amategeko y'igihugu ntabwo dufite n'uyu n'uriya abo bantu 10 ntibarutishe inyangamugayo zingana uko zingana mu gihugu kuko gusa uno munsi nta cyaha na kimwe leta yotwagiriza umuganga Senderi wakoze cyo tuma tubuzwa gukora ibikorwa byacu ahubwo umushyikirangano nareke kudadaza kuko uko adadaza niko tubona yuko ariko n'abanya abantu kuko ejo bundi baranditse ngo azobaha igipolisi kize kubahashyikiriza permanence kandi bukeye twarabibonye ubwo butumwa bwari bwaciye mu matelefoni ku munsi wa gatanu bukeye ku munsi wa gatandatu twarabibonye aha rero ni ukuri abatware bokwikubita agashi babayeho kugira ngo banwanishe abantu ntibabayeho kugira ngo bigire sinda bibazwa hanyuma abantu babe bonasubiranamo ishuti twifuza gushika hiyo
ibaza umugambwe Senderi ufite ndi w'Uburundi atwara ihuriro ry'imigambwe ntabiyobewe gusa avuga ko bitamwerekeye kubera utari muri iryo huriro
gusa ndaza amenyesha makuru murakunda gutoza agatugwa ngira ngo mwaba mushaka kumbarira nkazijya ngorane mushaka kumbaza nkazijya ngorane ziri mu mugambwe Senderi kijya kibazo caravuzwe kenshi mu bisanzwe bwa mbere na mbere ho mugambwe Senderi mu ihuriro ry'imigambwe yemera guteka mu Burundi ntirimo hanyuma itarimwo naho yo birimwo mu gihe umugambwe ufise ibibazo hagati yabo amategeko ntarekuriraho ry'imigambwe kuja kuraba izo ngorane habasigaye yuko umushikangano w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha ikibazo mu mino habasigaye yuko umushikangano w'intara hagati mu gihugu ajejwe kuba by'imigambwe abariwe afatisha ikibazo mu mino aho bigeze naho mwese murabizi
Frederic Bambuga inyumvira aho zakegera cy'umukuru w'igihugu ubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ububiligi amenyesha ko mu Burundi hasana hari umugambi umwe gusa Sende DFDD uri ku butegetsi yiganirwa rya Amerika imbona imvano y'imigambwe myinshi mu Burundi
umugambwe ni ishyirahamwe ry'abantu baharanira ibyiyumviro kugira ngo ibyo byiyumviro bitware igihugu cyanke bazi bafashanye n'abandi amatora aheze kurongora igihugu yamara uravye kandi iwacu ingene imigambwe yaje mu 1960 na mu myaka 1961 ababiligi bagomba gusubiza igihugu kubera ko atakundi bari bugire baraza n'ikintu cyitwa
imigambwe kugira ngo haba amatora ayo matora tume haba abategetsi bandi bavuye mu banyagihugu nibyari bibi ngabe kibazo nuko buri imigambwe n'amacakubiri mu yamo gucanga y'intara byariko biravuka kandi bigakomezwa mu gihugu ntibyari kumenyekana n'imigambwe nico gute imigambwe twagize yakicokera mu njyane za moko ibazo rero kiba kibyari kindi mu nyuma 1992 perezida wiwe agomba kugira imigambwe myinshi kandi mu gihugu kubera ko ari haheze imyaka 2007 nta migambwe yari umugambwe umwe mu by'ukuri wasanga ari abantu yende bavuga bati reka nanje ndabikonoje habona uretse nka perezida Daye by'ukuri wabona ko yari yariteguye kwiyumvira gutwara igihugu abandi wari kukibana kari gushobora undavya abantu b'imigambwe bari bahari umugambwe si kintu kiba coroshe mwe nuko upfa gutora uko bitwara umwanya bitwara amafaranga bitwara cyane cyane ubwenge ubufise n'ineza kugira abanyagihugu yutafise ibyo kugira umugambwe biragoye rero nkavuga nti uyu munsi uburyo kugira umugambwe ntabwo nta buryo imigambwe ifise umugambwe ufise uburyo ni umwe witwa CNDD-FDD koko wibi igihugu utonzwe no kwibi igihugu rero ugasanga nta n'umugambwe n'umushobora guhiganwa n'uyo mugambwe kubera kwibi igihugu
asigura ko atamwizera w'amatora atunganijwe neza mu myaka ibiri iri imbere uhari
utari inyuma y'uwo mugambwe wa CNDD-FDD usanga ntacuvamwo kandi ugasanga abantu bawukurikira n'abarondera ko uwo mugambwe wobaha utuntu kubera ko uyu munsi abantu benshi barondera ikirirenza barondera uburyo kugira ngo babeho nacyo gutumye iby'imigambwe nta bihari imigambwe ntayo kubera ko imigambwe ntishobora kubaho igihe hari umugambwe umwe udashaka iyindi migambwe wiba abanyagihugu wica abanyagihugu ugira ibiba abanyagihugu unyaga abanyagihugu iyo mugambwe ushobora kubahitana n'iyindi migambwe kuko uwo mugambwe ufise byose utwagiye igisoro utagiye igipolisi abantu ugasanga rero babwirizwa gutuna kwituna bugatondera ntacyo bashobora kumara muti none mu myaka y'2025 mbona warabye ejo cuka amatora ashoboka amatora azoba sinazoba ari amatora ni nk'ayandi yamaba reka ntitukiri mu matora amatora uyu munsi cyitwa ikintu gikoreshwa kugira ngo bironkere ubutegetsi gusa amatora nayo ubundi ko barondera abategetsi igihugu kirondera abategetsi ngo abategetsi babagirire neza sibyo namba nta nibyo uzobona vuba kugira aba bategetsi bahari bakihari kuko baramaze kunyegerwa n'ububi gito no kwikunda n'inda ndende ku buryo badashobora kwemera kuva kuri ubwo butegetsi ko nibahava bazobazwa byinshi hari ibintu byinshi bakoze kandi perezida aravuga ati wofuma ariko urabarya abanyororo bo bari n'intungane ugereranyije na mibyo ariko murakora si perezida abyivugiye njye nabyumvise ni ukuvuga urya mugambwe abantu benshi inkozi z'ikibi zambaye amakoti zitembera mu mabarabara zigendera mu miduga ukibaza ngo n'abantu ariko watwara imyaka nk'irya batwaye imyaka 18 ukaba igihugu kimeze kurya tene muri abanyanyoni bamerewe ni ukuvuga abo bani nka wafata bya binyoni biza bikirira amasaka bitarimye hame bikugurukira bikigira bibonye amasaka heze kugira na CNDD-FDD nabagiranya nuko murakoze
ariko Olivier Nkurunziza twarayikona yibaza ko bishoboka habaye ibintu bibiri imigambwe igishije inama mu nteguro zose harimo ishingwa ry'inzego za seni hamwe no kureka indorerezi imva makungu zikaza kuyahagararira
inama ibwa mbere dusaba leta yuko nkuko yabitwemereye mu nteguro z'amatora zose yaba itegeko rigenga amatora yaba itegeko rigenga rizogenga amakomine ko imigambwe iriterera ntituzoryumve ryaciyemo n'amashinga amateka n'ahinguza amateka kandi barabitwemereye umushikiranganji w'intwari hagati yarabyemeye ibiri nibyo twifuza ko umugwiseni wojaho mu buryo imigambwe yiyumvamo ko abo bantu baze dutegurira amatora abantu twizeye kandi tugira ku buryo imigambwe haba amanama ya hafi na hafi yo gutegura amatora ategura imitima kuburyo leta yemera kandi mu nteguro zayo ntibizomere nk'imyaka iza abarorerezi bazoze bavuye mu bindi bihugu kuraba amatora kwemerera abantu ko amatora n'abandi mu bindi bihugu baza kuraba ko yabaye mu muco kuburyo intwaro yitwararika kutaburabuza abakuru b'imigambwe mu bikorwa byabo
umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama rifite abakerukizi mu gihugu cyose avuga ko umwitegemezo ku migambwe ari wose Jean Hakizimana
ahari itegeko umushanganji yasinye rekuje imigambwe kwandika beforma bamenyesha ko bazogirisha inama mu bibanza kanaka bije twovuga ko nicerekana ko icyuka atari kibi nicerekana ko imigambwe yidegembya kuko turabona imana batandukanye imigambwe hanyuma hari n'icyuka hagati imigambwe kubijyanye n'igihugu twe turaraba aho tugeze amaso amakuru duhabwa n'abaserukira nta cyuka kibi kihari cyo tuma umuntu avuga ko mu migambwe atakwidegembya kuriho nta nyine migambi ikora ibyo yovuga ko bishora gutera ingorane ibyo tubona turavye nyine migambi yitunganije nyine abantu batunganye batunganije migambwe turona ko byukuri hari intambwe zageze zategwa ikabivuga dufatiye nyine ndogo nazo zifata amajambo zishikiriza imbere yo kwinjira amatora ni ibintu ubona ko byukuri no munsi ndwaruka bwo migambi itandukanye ariko ruhamagarirwa mu bikogwa ariko ruhamagarira gukorera hamwe ibyo rero atuma kwidegembya kubaho byatuma abanyamigambwe bashobora kwitegura guhiganwa kwitegura kubwira imigambi abanwanyi babo ikambe no kwitegura kwinjiza abanwanyi bashasha imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu turabona ko by'ukuri hariho intambwe zikomeye zageze zaterwa mu gihugu zituma umuntu avuga ko imigambwe ibanye neza kandi icyuka kifashe neza eka mbere atawuvuga ko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu azabashika mu migambo biyangara
uwo mwihwezo awuhuriza ko na perezida Evariste Ndayishimiye yakunze mbere gutumira abarongoye imigambwe ku meza bagasanga irirengwe n'ikiyago aha yari mu ntara y'amakamba mu manuko kwa mirongo irindwi na gatandatu ukwezi kwa munani guheze mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure abagize urwaruka rwa Sendege FDD
nagira mbanze ndamukanye urukundo icyegera cy'umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'imbonerakure mu birori aturuka mu mugambwe iprona umugambwe watwaye igihugu imyaka itari mike ndetse umugambwe washyizweho n'incungu yo kwikukira ku Burundi ndaramukije kandi imigambwe abaje baserukira imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cyacu kubona baje kwifatanya n'urwaruka rwa CNDD byerekana yuko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi yuko ubu imigambwe ari uguhuza ibyiyumviro byubaka igihugu
mugabo Karinate Zakian umushakashatsi muri DHB ishyirahamwe rikora amatohoza ku Burundi abona ko ubutegetsi bwivanga mu itunganywa ry'imigambwe abivuga afatiye ku bihano byafatiye umugambwe SNL
cette intervention du ministre de l'intérieur semble tout à fait disproportionnée
ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ni indenza rugero turibaza igituma umushikiranganji yivanga mu bibazo by'umugambwe biraba abanywanyi bawo gusa kandi bitabangamiye umutekano w'abandi banyagihugu nimba hari ibibazo umugambwe SNL abanywanyi bawo nibo vyega kandi babwirizwa kwitorera umuti nk'uko vyogenda no kuyindi migambwe iketa umushikiranganji yanditse avuga ko ahagaritse ibikorwa vya SNL kubera bitunganijwe n'inzego zitemewe nuko ivanga mu bikorwa byawo ntibinumvikana ukuntu umushikiranganji avuga ko abanywanyi ba SNL bazobanza kuronswa uruhusha kugira ngo bagire amanama yo gusorera umuti ibibazo byabo ingingo yo kurungika abapolisi ku ngoro ya SNL n'indi ngingo y'agahuturu ubutumwa yatanze buratomoye leta ishaka kuburabuza ibikorwa by'umugambwe wa mbere utavuganwe n'ubutegetsi
ne vise qu'à entraver les activités du principal parti d'opposition.
Hizo ndo ibwirizwa nshingiro y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amatora y'umukuru w'igihugu wazoba mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi n'indwi nayo ay'abashinga amateka abakenguza amateka abahanuzi b'imitumba n'amakomine atunganiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'imana eroje uri kaneza kibateguriye ndabike banuye naho ubutaha
turamushimiye Eloge Wirikaneza wateguye ikiganiro cy'uyu munsi dushimiye kandi n'abatumire bitabiriye ikiganiro cye namwe nshuti mutwumva aho muri hose twongeye kubashimira kandi namwe tubatumira kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.